let it all be blessed. The airy made it fresh. Yeah. So bad you're the Ika. Makaringwi wotatine Bambi kuika Kuika iso bankeri dale Oye change Hakubaro chintire Oye chango e banke Osi sobaryo nerya weye Iso baria ika Miti mamwe ite Izoba, 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 izoba